Muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanije ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda baduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza mbere namwe mwatanguye kuva Ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu mwe na Fidel Niyongabo ije mboye ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwacu mu ntara ishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho kuri uyu wa gatanu i Kigali. Aho ejo ku munsi wa gatanu i Kigali hari hakoraniye inama ya gatatu ihuza komisiyo ihuriwe ko n'u Rwanda na Uganda yitabiriwe n'ibihugu bya Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'abahuza. Iyo nama igenewe gusuzuma ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Rwanda agenewe kuronderera umuti ibibazo bimaze iminsi hagati y'ibyo bihugu byombi. Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu magambo yavuzwe n'abahagarariye ibihugu byombi bongeye kumvikanisha gushinjanya hagati y'u Rwanda na Uganda, buri ruhande rushinja urundi kuba rutarubahirije imyanzuro yafatiwe i Rwanda muri Angola igamije kugarura amahoro hagati y'ibihugu byombi. Uhagarariye intumwa z'u Rwanda ambasaderi Olivier Nduhungirehe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yavuze ko u Rwanda ruheruka gufata icyemezo cyo gukura ibirego ku banyauganda 15. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko amasezerano ya Rwanda yo kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi atubahirijwe ku ruhande rwa Uganda, cyane ko hakiri abanyarwanda benshi bagifungiye muri iki gihugu. Ambasaderi Nduhungirehe yanavuze ko nyuma y'ibiganiro byahuje impande zombi mu minsi ishize, Uganda yateye intambwe irekura abanyarwanda 9 yari ifunze mu buryo butemewe, ariko ngo ntibihagije, akaba hari ibyo yongeye gusaba igihugu cya Uganda.
First, to disband the Rwanda National Congress RNC and the Ruth Urunana networks in Uganda, and to arrest and extradite all its members so that they can face justice in Rwanda. Two, to refrain from all actions meant to destabilize the Republic of Rwanda and eliminate all factors that may create such perception. Three, to withdraw Ugandan passport number A00199979 that was issued by the Ugandan government to Charlotte Mukankusi, commissioner in charge of diplomacy in the RNC terrorist organization, and to prevent her for traveling to Uganda for RNC mission. Four, to hold accountable facilitators of RNC and Ruth Urunana networks, including Minister of State Philemon Matekye.
Aragira ati icya mbere ni uguhagarika imikoranire hagati y'icyo gihugu n'imitwe irwanya u Rwanda ya RNC na Ruth Urunana, gufata abayigize no kubohereza mu Rwanda ngo baburanishwe, guhagarika ibikorwa byose biteza umutekano mu cy'u Rwanda, kugaruza pasiporo ya Uganda yahawe Mukankusi Charlotte ushinzwe diplomasi muri RNC, kubuza bamwe mu bayobozi ba Uganda gukomeza gukorana n'iyo mitwe harimo umunyamabanga wa leta Philemon Matekye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Sam Kutesa we yumvikanye ahakana ibirego byose u Rwanda rushinja igihugu cye, ndetse asobanura ko igihugu cye cyakoze byinshi mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ya Rwanda. Yavuze ko nyuma y'inama yabereye i Rwanda, Uganda yagiye igerageza gushyira mu bikorwa ibyemeranijweho, ariko ngo u Rwanda nta na kimwe rwakoze. Yavuze ko ku bijyanye n'amasezerano ya Rwanda no mu buryo bwo gushaka gusubiza umubano ku murongo, Uganda yakuyeho ibirego ku banyarwanda 9 bari bakurikiranyweho gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ko ndetse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka abo bantu 9 bashyikirijwe inzego z'u Rwanda bagarurwa mu gihugu. Minisitiri Kutesa agasaba u Rwanda ibyo rwiyemeje byo kurekura abanyauganda 50 bafungiye mu Rwanda.
I urge Rwanda to demonstrate the same spirit and raise the concerns regarding the over 50 Ugandans detainees in Rwanda.
Ndasaba u Rwanda kubikora gutyo narwo ku banyauganda basaga 50 bafungiye mu Rwanda. Minisitiri Kutesa kandi yanahakanye icyo gucumbikira imitwe yitwaje intwari igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda irimo RNC na Ruduru Nana avuko basabye ko hajyaho itsinda ryo gucukumbura iki kibazo gikomeye ku itsinda ryagaragaza ibimenyetso bifatika riramutse rigiyeho. Ministre Kutesa yongeye gushinja abayobozi b'ibitangazamakuru byo mu Rwanda gutangaza amakuru yibasira igihugu cye kandi agasobanura ko Uganda bihagaritse ibyo bikorwa. Ibiganiro by'uno munsi byitabiriwe n'itsinda ry'abayobozi baturutse mu gihugu cya Uganda barangajwe imbere na ministre w'ubanyi n'amahanga Sam Kutesa. Itsinda ry'abayobozi b'u Rwanda ryariyoboye n'umunyamabanga wa leta muri ministeri w'ubanyi n'amahanga ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse n'abahuza baturutse mu bihugu bya Angola na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Iyi nama ibimburiza batariki 21 imwe z'ukwezi kwa kabiri ikazahuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku mupaka wa Gatuna.
Bitandatu bishwe mu rwimogo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ari yamaze kuzugwa mu binogo bitandatu biri ku nkengera z'uruzi Ruvubu rugabura intara za Karuzi na Gitega. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'indwi zitatu icyo gikorwa kiriko kibera ku nkengera z'uruzi Ruvubu, umukuru mugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever yashikirije kuri no wa gatanu ivyo uwo mugwi arongoye watohoje. Petero Karavenda yicariye yashize ahabona ivyatojwe n'umugwi arongoye kubabaho uri kurakorera.
Bavuga ko ubwicanyi bw'ico gihe bwahama cane cane abantu b'ubwoko bumwe, bukaba bwahiga abize, abifise, abigisha, abihebeye Imana, abashikiranganji, abakozi bakuru bakuru muri leta, abasoda, abajandarume, abadandaza, eka abo bantu bakize bifitiye agakinga iradiyo inzu y'amabati. Bati yamara rero naho uruhigi rwari rutumbereye abantu bo mu bwoko bumwe, hari n'abandi rwahitanye kuko babitiranije n'ubwo bwoko canke bafise ico bapfa n'ababahama.
Umugwi Sever kandi uvuga ko watohoje no kubakoze ubwo bwicanyi bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi vy'abo Barundi bwahamwe mu Kivunga ku rubibe rw'intara za Gitega na Karusi. Ndayicariye aradondagura abagize uruhara muri ubwo bwicanyi gushika ubu butagira izina.
Baratubwiye kandi ko ugwaruka rwegukira umugambwe gwakoreshejwe cane mu gufata abantu batumwe n'abatware b'ico gihe ba musitanteri na ba konseye. Ico gihe ngo bashinga ntahe batiweho ku mitumba bari barengewe ngo abafatwa bahamagagwa ku ntonde zanditse bakajanwa mu ibohero rikuru ry'Igitega, ari naho ibiduga vyabakura ari bazima canke bapfuye bagiye gutabwa mu binogo rusangi vyabavyimbwe ku Ruvubu. Abashikanwayo bagihema baca bahohoshwa n'abasirikare babarasa bagaca bafurigwa n'imashini.
Abari batumiwe muri ico kiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ikiganiro cari cerekeye ivyo umugwi Sever ugize imisi urangurira ku nkengera z'uruzi Ruvubu, bagize ico babajije. Uno mukenyezi yashatse kumenya izina rizitirirwa ubwicanyi avuga ko bwakorewe abo mu bwoko bw'abahutu.
Mwanavuze yuko ari leta benshi abagerashinga tumonyazi bavuga ko ari leta y'ico gihe. None murate ibitigiri mumaze kushira habona n'ibindi mwimirije kuzoshira habona, mbega kubera iki ubwo bwicanyi bw'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri butoja ku rutonde rw'ibyo twita ihonyabwoko Jenoside contre le Hutu?
Umukuru w'umugwi Sever yishura ko hakiri kare gutangaza izina ryo kwitirirwa ubwicanyi bwo mu mirongo irindwi na kabiri. Ndayicariye akavuga ko akiri ikibanza gukogwa.
Habuze iki kwemeza ihonyabwoko? Muhundire mbanze ndavuge mu buhinga. Mu buhinga witwa Sever ushitse ku Ruvubu ugatora ibinogo urafurura, hari ukugwa ku igufa, ku mpuzu, ku mutwe, ku itimiya, kuri femur, niko vyatugendeye. Abashaka baraza no ku wa mbere tubere ingene bigenda. Mugabo Sever mu buhinga ni utabuno nyine ivuga ngo ahafuye baba irumviriza iratohoza kuko abishwe bava mu miryango n'ubwo bwoko murondera abishwe barafise ubwoko bwabo. Twebwe turitonda kubera tugiye kuyotaheje gutohoza twadukoze nabi ariko azogira igihe mwibwizo yanditse tugira icyo bita qualification
intara ya Karusi iri mu ntara z'u Burundi ivyegeranyo vy'umugwi Seve bivuga ko yabayemwo ubundi bwicanyi na cyane cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 uno yabajije afise amakenga ko umugwi Seve rushobora gusukiranya ibisigarira vy'abantu bishwe mu biringo bitandukanye
mwatubwiye ko mukibandanya murondera muratubwira abantu mumaze gutora hariya mu ntara ya Karusi hariya ku Ruvubu birababaje cyane mbega ko muri kajya karere hashobora kuba harabaye ubwicanyi 993 mbega mujya bisigarira by'abantu babuzwe murafise bwa buhinga bwa adaptation bwo kuma magufa ko usanzwe buhari ubwo bugufa buhinga mukaraba hema ko abo bishwa ibyo bisigariya mwatoye ari byo mu 2022 atabantu bo kindi kiringo boba barishwe hanyuma bagatabwa ngaho muri ico kibazo
umukuru mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko uzotohoza kubwicanye bwose bwabaye mu Burundi kuva ku ntwaro y'igikoroni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 896 gushika mu mwaka w'igihumbi 2008 itangazo gyerekeye ibikorwa byo kuzura ibisigarira byashikirijwe abarongoye ibisata bitandukanye by'igihugu umugwi Seve ushikiriza ko ibinogo vyahambwemwo abarundi bagandaguwe mu gwimogo mu gihumbi kimwe maje 972 ku nkengera z'uruzi Ruvubu bigera kuri 18 bitandatu gusa bikaba ari byo bimaze gusuzumwamwo amagufa yabamwe mu bagandaguwe ico gihe
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Turashimiye bagenzi bacu ubutugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze shamwe uliko magishinze kurwanya ibiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi rihamagara ico gihugu guhagarika ingingo ifuta amazu yose adandaza amafaranga y'agaciro mu kiganiro yahaje ujya Amerika Gabriel Rufyiri atwa ryo shira hamwe yemeje kwiyongingo izotangura kuja mu ngira igenekerezo rya 15 ku kwezi turimo izogira ingaruka mbi zitari nke ku butunzi bw'u Burundi inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birikaneza
Kuva kuri iyo tariki amabanki yonyene niyo yemerewe kuvunja amafaranga y'agaciro Jean Chiriza mukuru banki nkuru y'igihugu BRB yatangaje kuri uyu wa mbere kwiyongingo yaje hageze BRB yagize avunja yikuba tubahirije ingingo nshasha yafashe mu mpera z'umwaka uheze kubijanye no kugura no kugurisha amafaranga y'agaciro
harabaye amanama yo guhanahana ivyumviro no gusiguriranira hagati y'ubuyobozi bwa banki ya Repubulika y'u Burundi na bene ayo mazu yo kudandaza amafaranga mva makungu mbere n'umwumvikano kukuntu inyungu ya yongana bafatiye ku biciro bisohogwa n'ibanki nkuru y'igihugu ku munsi wari wabaye mu nyuma haribonekeje tunenge mu ikurikizwa ry'iyo ngingo hamwe no mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa by'ayo mazu adandaza amafaranga mva makungu butangwa na banki ya Repubulika y'u Burundi naho ibanki nkuru y'igihugu itahengeshanije kubibibutsa kuri izo mvo uburenganzira bwa bwarahawe amazu adandaza amafaranga mva makungu bwarayaswe bwa kabiri banye nayo mazu adandaza amafaranga mva makungu basabwe gukura hivyapa n'izindi nyandiko zerekana ko bagura bakongera bakagurisha amafaranga amafaranga mba makungu. Bwa gatatu amazu yegukira amabanki niyo yonyene yemerewe kugura no kugurisha amafaranga mba makungu avunjigwa mu minwe mu Burundi. Cyerekana neza yuko iba inkuru yuhuyananiwe. Nubwo ko yari kuba yaretse ati faranga rishatse nirivunjwe kuri ya chanqiya ntacho bimbyi. Muri ico gihe mirimo iba inkuru y'igihugu yere kuba irikirayinanira.
Ariko Gabriel Usiri atwashira hamwe urikomere gwanye giturire n'isesagurwa rya matungo ya leta asanga ije guhura ivyahuha.
Bibonekera ubwa mbere yuko ibintu byose birondegwa nayo mafaranga y'agaciro bibita mu gifaransa matière première nibintu byankenegwa bikenegwa kugira ngo hashobore gukogwa nk'akaroro nk'isima hashobore gukogwa ibinyobwa vya Brarudi nibindi bintu biva hanze bihamba abanyagwa bakenera mu buzima bwa bwa minsi yose nk'ibi bintu bijanye n'imiti n'ibitoro hamwe nibita matière première bikora isukari kugira ngo isukari ishobore kuboneka nibindi rero ivyo bintu byose ugiye kubiramba aha kurubuga ku isoko usanga ivyo bintu ibiciro byigwijije na kabiri ehe ndabe nka karorero mugende nko kwisima ya Buseko igiciro kizwi leta yashizeho ni 224 n'amajana 5 mugabo umufuko wa Buseko kugira ngo uronke ni 332 ifanta nuko ibinyobwa ivyo ari byose bindi nuko imiti yoyo byarabaye akayobera abahinga ntibikivugwa ibibazo bihari n'ibibazo bihambaye cyane ku buryo leta itobifata minenegwe ngo bibaze yuko kugara aya mazu y'ubudandarizo ariyo nyishu bibaza batoye
iyi ngingo y'ibanki nkuru y'igihugu ntabanduka kugeza ubu bitegira iby'abantu bazotakaza akazi kubera yo ntibiramenyekana ico bikora ni benshi kuko bakorera ku butaka bwose bw'u Burundi cyane cyane ku mipaka ku migwa mikuru y'intara zimwe zimwe no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagizwe n'abanyamahanga n'abavuka gihugu Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tukire ku makuru avugwa ku Burundi amashamwe 5 igenga muri ico gihugu yarunguruje urubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ni mu rubanza yitwariramo leta kwifutwa ryayo ni hagarikwa ry'ibikorwa byayo mu Burundi amashamwe yaheruka gutsindwa muri urwo rubanza
muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igisata cayo ciyungururizo na 5 ni APRODH FORSC FOCODE akate Burundi na RCP mu mfunyapfunyo y'igifaransa nga yose yahananira uburenganzira bwa muntu imbere yuko afutwa mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubu yahisemo gukora ibikorwa byayo mu buhungiro ayo yunguruje agaye urubanza rwaciwe n'igisata ca mbere ciyo sentare mu mpera z'umwaka uheze ingengo yavuga ko ifutwa ryayo atamategeko ryaho nyanze yaba ayo mu Burundi canke ayo umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gufutwa ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bwayagirije kwegeza uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigomoko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ayo mashami yoyo asigura ko yafuswe n'utabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganje w'ubutungane icyo nico catumye bunguruza nkuko bivugwa na Vitan Shimirimana aserukira Forsk rimwe muri ayo
icyo gisata cya mbere rero cya sentare ya Afrika y'ubuseruko kikaba cyari ihenze cyane mu kwibaza yuko umushikiranganje yoba afise uburenganzira bwo gufuta ishirahamwe kuko uko ibwirizwa byo mu gihe cy'amajyana 1992 rigenga amashirahamwe ritegekanya yuko iyo bikenewe yuko ishirahamwe rihagarikwa ku mvo z'umutekano cyane ku makosha ryakoze bitegezwa guca muri sentare gacurubanza hanyuma rero umushikiranganje akaza gufata ingingo yo gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ibyo rero ntivyigeze biba mu gihugu cy'u Burundi ayo mashirahamwe ntiyigeze akora amakosha kandi niyo yari kuyakora ntiyigeze ahamagwa muri sentare rwaciga urubanza ku buryo rero bandagiye yoshobora kuza gutegeka yuko ayo mashirahamwe ahanagurwa
abo baharaniye uburenganzira bwa muntu bizeye uruzocibwa n'igisata cy'iyungururizo
hanyuma ikigira kabiri kinatangaje nuko no mumburano z'uwaserukiye leta y'u Burundi Nestor Kayobera yari yivugiye yuko ayo mashirahamwe atafuswe no bivuga mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza uko yabivuze atabaye likide mugabo ngo yuko yabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi mugabo si uko biri kuko ntiyahagaritswe kandi ntiyabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi ahubwo yarafuswe nukufuga yuko umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yarayishe ni nkuko dufashe yuko ishyirahamwe ari umuntu nkuko amategeko asanzwe abigenga yafashe ingingo yuko atangaje yuko ayo mashyirahamwe yahwereye ayazitsa yahambye rero twibaza yuko igisata cy'ingururizo cy'iyo sentare kizoheza kikaduha umwanya uhagije wo gusigura hanyuma kigaheza kikumva yuko ayo mashyirahamwe ategerezwa gutunganirizwa agasubira agakora ku mugaragaro yemewe n'amategeko y'u Burundi.
Yamara leta y'u Burundi yoyo ibona ko n'ubu izotsinda ubwo rubanza. Maitre Nestor Kayobera aburanira leta muri zo manza mu butumwa bugufi yarungikiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yagize ati yes ni kwa kundi no gutsinda nka mbere. Ayo majambo niyo Kayobera yamye avuga kuva ubwo rubanza rugitangura imbere ya sentare nkuru ya EAC.
Nako nyine murazi yuko nka kamera yacu ni kujya nyine nta ntidusubira inyuma no gutsindiza imanza twe twazaye kubunguruje rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe intambara bazwa tara masasu gusa intambara yo mu gutungana bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheje kumbure banezereze n'ababatumye yafuswe ni ngomushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu vy'imigumuko no kugungamira umutekano w'igihugu muri 2015 ivyo navyo mu bisanzwe murazi ko ishiramwe idahana ivyusha vya politike bijyavyo ijamwe yo badafutwa ari ngomushikiranganje ibare baryaguye mbere yo tutabafuta bigeze
aya mashirahamwe yamye hakana ivyo yagirizwa ko atigeze hamagarira abantu kugomoka ahubwo ko yariko aharanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubu akora amaraporo y'iho nyangwa ajyagateka akazi na muntu izo raporo ntizisiba gufategwa ko n'amakungu habenishirahamwe mpuzamakungu ONU canke sentare mpuzamakungu mpare vyaha CPI yamara bamwe mu bayarongoye bararungikiwe imitahe mpuzamakungu no Burundi imitahe biyamiriza bivuye inyuma kwifise intumbero za politike aho gushaka kubahiriza ubutungane. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Bamwisata cyo kumenyesha makuru naho runanirwa bamenyesha makuru mu gihugu cha Senegal rusaba iradio yabongereza BBC gusubira ku ngingo yafashe yo kwirukana umenyesha makuru Jacques Matin kwere ikiganiro yagiranye n'umwanditsi Charles Onana ku Rwanda. Venustin Shimiyimana mugenzi wacu ari mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza adusigurira ivyino dosiye.
Hashize amezi hafa tatu umunyamakuru Jacques Matin ukorera BBC mu biro byayo i Dakar muri Senegal yakoze ikiganiro n'umwanditsi Charles Onana uba mu Faransa. Baganire ku gitabo aherutse gutangaza yise Rwanda la vérité sur l'opération turquoise Rwanda ukuri ku bikorwa by'ingabo z'abafaransa muri turquoise muri 1994. Muri cyo gitabo cye umwanditsi w'umunyamakuru Charles Onana yemeza ko ingabo abafaransa zazamwe mu Rwanda no gutabara abatutsi akongeraho ko ubufaransa bwabitewe nuko amahanga yavugaga ko ubushyigikiye leta yavugwagaho gukora ubwicanyi muri 1994. Mu kiganiro cyahise mu bice bibiri bitandukanye kuri BBC muri rurimi rw'Igifaransa Charles Nana yavuze ko yakoze ubushakashatsi bwimbitse akifashisha inyandiko zibitse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa Elysee izibitse ku cyahoze ari icyicaro cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha. Minisiteri y'ingabo y'Ubufaransa izibitse mu biro by'uwahoze ari perezida wa Amerika Bill Clinton ndetse n'izibitse ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye. Izo nyandiko zose yavuga ko zahishuye ko ibyo bavuga ku basirikare b'Abafaransa atari byo, ko izo ngabo zitigeze zikingira ikibaba bicanyi ngo bahunge. Ejo bundi ku itariki ya 7 kwezi kwa kabiri nibwo umunyamakuru Jacques Matin yabonye ibaruwa imwirukana hadahawe n'amezi atatu y'integuza ateganywa mu masezerano y'akazi. Ikigo kitangaza makuru BBC cyasobanuye icyemezo cyayo kigira kiti wafashe icyemezo cyo gukora ikiganiro ku ngingo ikurura impaka kandi udakurikije amategeko ngenderwaho ndetse utabibwiye abakuyobora. BBC ikomeza igira iti uko kubura ubushishozi no kudakurikiza amategeko agenga abanyamakuru ba BBC byatumye leta y'u Rwanda yohereza ikirego kuri BBC iti byo rero ni impamvu zikomeye zisobanura ko wirukanwe ku kazi kubera ikosa rikomeye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uruhare leta y'u Rwanda yagize cyane cyane ku kirego BBC ivuga ko yagejejweho. Ministre ushinzwe EAC muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yatubwiye ko nta kirego leta y'u Rwanda yigeze itanga kandi ko kiriya ari ikibazo kireba BBC ubwayo. Umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko niyo u Rwanda rwaba rwaratanze kirego bitavuga ko umunyamakuru yagombaga kwirukanwa.
Baravuga ko leta y'u Rwanda yatanze ikirego. Icyo kirego kirihe? Niyo kandi cyaba gihari kubera ko leta y'u Rwanda ibifitiye uburenganzira, none se byaba impamvu yo kwirukana umunyamakuru wakoze ikiganiro? Nari kubyumva iyo Jacques Matanda aba yaravuganye n'umuntu utavuga rumwe na leta ushyira mu majwi u Rwanda, akaba atarahaye u Rwanda umwanya wo kwiregura. Ibyo nabyumva.
None se BBC ko yivuga ko yafashe kiriya cyemezo kubera ikirego cya leta y'u Rwanda kandi leta y'u Rwanda ivuga ko ntacyo yatanze? Ijwi rya Amerika ryandikiye BBC ribaza kwemeza koko niba icyo kirego kiriho. Mu itangazo BBC yagejeje ku Ijwi rya Amerika n'ubwo bwose birinze gusubiza ikibazo babajijwe cyageraga kiti mushobora kwemeza ko mwabonye ikirego bivugwa ko cyatanzwe na leta y'u Rwanda? Mu gisubizo BBC yagize iti ntabwo twagira icyo tuvuga ku bakozi bacu, gusa ariko abanyamakuru bose bagomba gukurikiza amategeko ya BBC agenga ikora makuru. Muri yo harimo gutangaza inkuru nyazo, guha abantu n'ibigo umwanya wo kwiregura iyo bashyizwe mu majwi. Kudakora ibyo bishobora kubangamira isura ya BBC nk'ikigo kizerwa kitarenganya kandi gitanga amakuru nyayo kuri Afurika no ku isi. Umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko icyemezo cya BBC kinyuranije n'ubwisanzure abanyamakuru bagomba kugira iyo bakora amakuru. Avuga ko babuharaniye bakabubona biyushya kuya, ati rero ntabwo tuzabuhara kubera BBC.
Twamaze imyaka myinshi duharanira ubwisanzure no kutanyigana ijambo. Ibyo byanditse mu itegeko nshinga rya Repubulika ya Senegal. BBC yafunguye ibiri Dakar igomba kubahiriza amategeko ya Senegal.
Dakar est obligé de respecter la législation sénégalaise en la matière.
Hagati aho impuruza yatanzwe ku rubuga rwa internet ku cyumweru isaba BBC gusubiza Jacques Mata ku kazi irenda kugera ku bantu 75,000 bashyizeho umukono. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe
koze facile gbe huyegeranije amajwi yacu hamwe na engineer Audius wa kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe. Narindemesheje ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, ndabikibanure ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu byo muri mu byose. Turaza kongera igihe cy'isaha 10 mu kiganiro muri isanga. Igihe cy'isaha 10 ni ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Tubatumire no mu bindi biganiro biri imbere. Igihe cy'isaha 12 azo ari amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Igihe cy'isaha 1:30 naho amakuru agezweho ku isi, ariko turaza kwibanda cyane ku mugabane wa Afrika. Mugira Imana muvyo muri mwo vyose mubandanye kugyoherwa n'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Ababandanya kutwumviriza amasegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri isa.
Mwaramutse neza dususurukire.